mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikaze n'inshuti bakunze mubandanye gutega amatwi ibiganiro vyacu vy'uno munsi. Mikoraniro riheruka guhuza abafasoni bari mu nzego zitandukanye mu Burundi riyobowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaneguye ico yise impemu mbi yateye abafasoni bari mu nzego zo hejuru bagendana amafaranga. Angeline Ndayishimiye yavuze ko iyo mpemu yise mbi iri kwituma ingo zisambuka, yongera ashimangira ko abashaka ko abafasoni bangana n'abagabo mu Burundi boteshwa bagata kuko ivyo bitazokwigera biba muri ico gihugu. Ubutumwa bw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ntibwakiriwe kimwe n'impande zitandukanye. Bamwe mu bafasoni barimwo abaharanira agateka kazi na muntu bati ukungana ni ngombwa, abandi nabo bati uko kungana kurasambura imiryango. Reka tube turabiretse. Ikibazo c'uburinganire ariko kunganisha abafasoni n'abagabo mu Burundi cifashe gute? Izo mpande twumva zitakivuga ko rumwe zishimikiza iki mu kwemeza ko aho bahagaze ariho u Burundi bwokuririra mu guteza imbere umubano mwiza w'ingo. Umwigeme canke umufasoni hambavu y'abavuga ko ageze mu muhana iwe abwirizwa kumva ko umushingantahe ari waganza akagenzura mu buzi butandukanye arahabwa amahigwe angana na ya musaza we. Utwo tubazo turaza kuduca ijya nino muri sanga y'ino munsi mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninazo
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Imbere yo kwinjira mu kiyago nyezina, reka tubanze twumve umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye agaruka ku vy'uburinganire hagati y'abagabo n'abashingantahe.
Hariho impemu mbi y'ubugararaji yamaze gutera abakenyezi bagendana amahera ku mufuko. Ibyo rero bivana n'uko umuntu aba yarakuze, bivana n'indero umuntu aba yarahawe akiri muto. Yavuze yuko bisambura ingo, nibyo. Iyo ugiye kubaka utateguwe bitegeza gushika. Niyo mpamvu ndabahamagariye abana banyu b'abakobwa bicarire mubabwire icyo bategerezwa gukora kugira ngo ntibazotumara amazi. Hariho n'ivyavuzwe n'umushikiranganji w'ubutungane na wenyine yaduhaye impanuro, yavuze ku bijanye n'ukungana kw'ibitsina. Ntaho bizokwigera biba, ntaho byigeze biba, kandi ntibizokwigera biboneka. Nagira ndabahe akarorero. Murazi ko Leta Mvyeyi, Leta Nkozi, Leta Nsenzi yarahaye agateka ku mukenyezi kandi gahagije. Tuzanye ibyo kungana kw'abagabo n'abagore. Naganda bereke urazofata wicaye iruhande y'umugabo wuguruye n'amazi akunaniye, yaba atari n'umugabo wawe ubanza kumuha ngo akugururire kubera iki wetaye kugiyugura iryo cupa. Ako n'akaroro gatoyi kerekana ko ibintu byo kungana abagabo n'abagore banza muvyibagire mu gihugu cy'u Burundi, ibyo ntawe bizokwigira biba. Niho kutubahana bitangurira. Nabivuga ngo umugabo niwe mutwe w'urugo nkuko Kristo nawe ariwe mutwe w'ishengero.
Murumvise ico umufasoni w'umukuru w'igihugu mu Burundi yavuze mu nama iheruka kumuhuza na bamwe mu bafashoni bari mu nzego zitandukanye muri ico gihugu. Abatumire rero tugiye kuyaga kuzerekeye by'ukungana hagati y'abashingantahe n'abafashoni babo canke abakobwa mu mihana itandukanye na basaza babo. Ni Pamela Mubeza umufashoni aharanira gateka kazi na muntu na cane cane k'abakenyezi n'abigeme. Pamela aremanga adahigama ko ari mu bitwa abafeministe. Naho rero Mubeza abarizwa muri Canada mu gisagara ca Ottawa, urugamba rwo guharanira iby'agateka k'abafashoni n'abigeme yaruhereye mu Burundi. Ikaze Pamela muri sanga yuno munsi dusangire ikiyago. Ego Pamela, sinda kurenga ya karimbi ivuga ko wemango dahigama ko uri mu feministe.
Ndi mu feministe ndabyemera, ni ibintu mu byo nkora iminsi yose.
Turaza kugaruka kwanza kutubwira icyo umufeministe bivuze, twumve nimba hari icyo bishobora gufasha mu byerekeye guteza imbere uburenganzira bw'abafashoni n'abigeme.
Ego
Pamela, ntituza kwisangiza ikiyago, ariko mu Burundi turi kumwe na Madame Donavine Kwizera. Madame Donavine ni umufashoni aba mu gisagara cya Bujumbura, arakurikiranira hagufi ibiba hirya no hino ku isi. Twamikoze kugira ngo nawe nyine dushobore gusangira ikiyago, twumve mu Burundi uko vyifashe, twumve nawe icagona. Donavine Kwizera, ikaze muri sanga yuno munsi, kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Murakoze cyane Diane, ndabashimiye kuba mwantumiye kugira nanjye nk'icyo nterere muri iki kiganiro.
Murakoze. Donavine, wumvise ijambo ry'umufashoni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye agaruka ku kungene abafashoni mubwiriza kwitwara, wubyakira gute, uvyumva gute, niko vyifashe, niko bibwiriza kugenda?
Jewe ijambo naryumvise ngerageje kurica hirya no hino. Ni jambo litambabaje kuko ni jambo nemera gose, kuko sinzi ko mwagerageje kumviriza neza. Yari karatandukanya amabanga abakenyezi bashobora kugira muri politiki cyangwa mu buzima busanzwe ari ku kazi, n'amabanga afise mu rugo. Amabanga umukenyezi afise mu rugo n'igihagararo umukenyezi afise mu rugo kiratandukanye n'icyo abafise ku kazi. Ukazi umukenyezi ashobora kuba ari umuntu arongoye abandi, mugabo yagera mu rugo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, siwe aba akirongoye ahubwo n'umugabo arongora, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ko umugabo ari umutwe w'urugo, umugore n'umufasha. Ijambo jewe ntiryigeze rinambabaza kuko nsanze ariko ndabitahura uko nyene, nawe utabishyizemo mu myidondoro, je nsanze ndi umuntu w'umukristu ndafise ibyo nakwita ama valeur ngenderako. Kuriye n'ibidakwiriye.
Ego Donavine, nimba tutakwinjiye cyane mu buzima bwawe bwite, ubwo bukisi bwawe buhagaze kuyahe dine?
Jewe ndi umukristu, nsanze ndi mu bakristu bita abakijijwe, abemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ego novuga nti mu gifaransa ndi mu bita abaprotestant.
Ego uravuze ati, yarabivuze mugaravuga ati, bamaze gushika muhira n'ubuzi butandukanye, nuvuga ko uko kungana wewe uko bitahura bivuga biti ku kazi nimba mufite amabanga muhira yamaragaruka muje muri soumission, soumission mu gifaransa niko numva twovyita, canke arahindi siguro bindi ubiha?
Jewe ndavyumva uko nyene Diane, kubera umukenyezi iyo asanzwe afise amabanga mushira hejuru canke asanzwe arongoye abandi, hari igihe bishitse mu rugo usanga bigorana gusubira kuba wa mukenyezi nyina w'abana, gusubira kuba wa mukenyezi atunganye utuntu mu rugo, gusubira kuba wa mukenyezi w'umufasha ajejwe guherekeza umugabo mu ngingo afata canke mu bikorwa bari kararangura canke imigambi yo mu rugo. Naho uwo mufasha n'umukuru w'igihugu yashoboye kubitandukanya neza, akavuga ati ubu deje uri directeur general ubisige ku kazi mu rugo ube umufasha. Ndiko ndabyumva hanini atari umushingamateka cyangwa umukenguzamateka, ebyo icyo cyubahiro gifise aho ukorera no mu kibano, ariko mu rugo iwawe utegerezwa kwisumeta ukaba umugore yisumeta munsi y'uburongozi bw'umugabo wiwe. Diane, sinzi ko wubatse mugabo, ndabizi nko kububatse, uwukunda uramwitwararika, uwukunda uramufasha, uwukunda umuba hafi, uwukunda ntashutse umukorera. Nk'uko bibivuga, hariho umutwe ariwe umugabo amumukenyezi nawe akamufasha aza kugirisho ko kwita kumukompleta ego
sinubatse ariko uko bikose ndabona ingo zitandukanye haba ngamahanga haba n'umuryango nakuriyemo mu Burundi turaza kwigaruka ko uraza kutubwira uko kwitsumeta bamwe babona ukutari kutubwire iyo somisiyo kwibwirizwa kumera ariko Pamela Mubeza ndakugaruke ko wumvise na wewe ijambo y'umfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye urumvise aho Donavina hagaze iryo jambo wewe wajyakiriye gute ibirimwo ubifata gute nk'umfasoni Pamela na wewe urubatse ndavyibutse
ego cyane
ego
jewe mbere yo kwishura n'ikiranga abasomere n'ingingo ya 2022 iri mu bwirwa shingiro ry'u Burundi ndabisome kuko ndabivuze harabagira ngo n'ibyo niyumviye cyangwa ati ni ya mafeminisme yabo ntibibaho kandi se yuko abenegihugu bose bangana imbere y'amategeko kandi bakirirwa kumwe byanditse mu ensemble mungibe mu 2022 yo mu gihe cy'ishingiro cy'ubundi gemejwe mu kwa gatanu 2018
turi ku gihe cy'ishasha
ishasha yo mu 2018 irandise
yego banza
cyanditse harabantu kandi byatowe n'abenye gihugu harabita abanyagihugu abanza kubita bene gihugu handitse ngo abenye gihugu yuko bose bangana imbere y'amategeko kandi bakingirwa co kimwe none hari ikindi kintu shoshora kuza inyuma yitwa kivuga ati ngo yango bari ngo bamwe barutaba ngo abandi ntibarutaba ngo bamwe ngo bavuka barutaba abandi ngo bamwe bajejwe bajejwe gukorera abandi abandi bajejwe kubaha amategeko sizi ko mbona byanditse turaziye ko mu Burundi hari amategeko menshi hajya amategeko agenda no kudahohotera umuntu dokire zose utaze shoroja no kudahohotera abantu bibyaje igitsina cyabo byanditse na zone rero mba numva ni byiza no gutandukanya gutandukanya amategeko yo mu isengero n'amategeko y'igihugu hamwe n'imico yo mu Kirundi kuko ari imico myinshi usanga ikumira
ubwo gapame nta uhava yibaza ngo Pamela Mubeza izayikora bivuga muri Ottawa kuko urumva ko biri haba mu migenzo itandukanye haba muri kahise k'ibihugu bitandukanye hariho ibihugu byakomeje kuja imbere byerekana ko umufasoni ategerezwa kuba ari imbere muri byinshi no mu bitandukanye naho bavuga ati Pamela Mubeza ivyo ko bivuga bivanye niyo yabarizwa muri Canada aho muri Ottawa mu Burundi niko bimeze niko byabwiza kugenda
reka ndabahakaro rero kugira ngo tuzumve neza ko kesh yo vuze kimwe ashavuga ngo oya kumwebwe muri ko muratakaranga simuri mu mico y'ikirundi mu karorero ngatavuki kera twatuzi ko abantu babatwa badasangira n'abandi uyu ari umuryango cyangwa ubwoko bukumiriwe mugabo uko tugatse atera imbere tuvuga tuti abarundi bose babereye kwiga abarundi bose bakwiye kuja mu nzego harageze igihe ubu ukazubona umutwa yize yahejeje amashuri arakina mu nzego nabo zosura kumukumira ari mu nzego kwava ko gutegeka abishoboye ije z'imico muza turabiraba tukaraba imico ikumira n'ibidakumira iyikumira tukayireka yitwubaka tukayigumizaho
ego Donavine uhagaze aho Pamela avuga ati iyo mico twashingira ku byo kwemera canke twareka irakumira Pamela yatubwiye n'amategeko aravuga ati handitse ko bategerezwa kungana biri mu bwirizwa shingiro rigenda u Burundi hari aho ivyo twita submission canke uko umufasoni mukuru w'igihugu yabivuze ati ubushinga amateka mu busige ku biro mushitse muhira mu babapfasoni biza bigongana n'amategeko
Denumvise ibyo Pamela yavuze kandi ndabitahura rwose mugabo nagira ngo dutandukanye ibintu bibiri amategeko y'Afrika canke ashyirwa mu ngiro muri sosiyete muri n'abarundi n'amategeko ashyirwa mu ngiro mu rugo mu rugo nk'umuryango mu rugo nk'abantu babiri mu rugo nk'abantu bahuje ubumwe kuko urabya ahanini umugabo n'umugore ntibashingiye ku mategeko ntibahujwe n'amategeko babanje guhuzwa n'urukundo nta mu rukundo na urwabo barushira ku mugaragaro imbere y'amategeko ndetse ku kintu yavuze ikintu cy'uko abantu bose bangana imbere y'amategeko ego twese turangana ufatiye akarorero kera murazi yuko abigeme batahimirizwa cyane kuja ku ishuri mwasanga abigeme canke abigeme ari abantu baguma mu rugo wamengo nta burenganzira bafite kuja kwishuri ariko ubusiko bimeze ubabigeme bose baranja kwishuri ubabigeme bariga ibisata bikomakomeye kera babona umengo byagenewe abahungu nk'ubuganga abigeme ubunyi urasanga benshi ari abadokter ari abainjenier ari abainformatisien kera siko byari bimeze ikindi kintu nashaka kuvuga ni nka kera nk'ukuntu wasanga umuntu umuntu yabyaye abigeme gusa wasanga umengo nta burenganzira afite ariko ubusiko bimeze abana bose barangana rero nagomba dutandukanye cyane amategeko ibwiriza shingiro riduha nk'abarundi na iby'urugo kuko ngerageje kumviriza ijambo umutambukanyi umukuru w'igihugu yavuze cyane ku bintu byo mu rugo amategeko ayanye tuzi aduha uburenganzira bwo kwiga bwo gushikanwa nibaza ngo ibyo byose bivana na contexte sanitaire eko hari ibintu byagendahinduka kuko ibihe biratera imbere ariko umuco wacu nk'abarundi tuguma turi abarundi nyine ntibihinduka ngo kubera ngo tugeze ngo mu bihe by'ibihumbi 2020 nitwe abarundi tujya dufatinga imumbero umuco wacu tuca tubuta rwakabarero I'm going to go to the house. urugo ni nkuko yabivuze urugo ni domaine kuko urugo si constitution tuzana wo kugira twubake bituzana constitution kugira twubake mu rugo urugo hari ibintu bijanje hari amafaranga menshi ajanje hari indi dimension muba mubwiyemo nibaza ngo muzanye constitution vraiment c'est de passa kiretse hagiye ibintu byo guhohoza n'ibindi ariko mu rugo kubaka nibaza ariko tutubakira cyane kwisashinga mu rugo kuko hari ibindi bintu bizamo ibaza kubona tugobora gutorera imiti kwinjiye cyane ubwiza kandi uburenganzira ibyo bitabuje cyane kwitanga uburenganzira twese bwo kwiga kwishyura tukizana uburenganzira bwose bwo kuvuzwa n'ibiki byose mugabo mu rugo biratandukanye sinzi ko nawe abyumva uko murantunga navuze byinshi
oya ntibavuze byinshi ariko duce twurire aho nyine uvuze ati ariko mu rugo biratandukanye tubwire none riza gutandukana gute nimba uyu mudeje ari ku kazi ashobora gutanga itegeko yashika muhira sinobyita n'amategeko hakagiraho bavuga ati rero kuri se muhira urashyize muhira hari haho akarimbi utabwiza kurenga duhe nk'akarurire k'ubwo buzima uko bitegereza kumera kuri uwo mupfasoni bavuga ati uri deje badeje ku kazi ariko ushike muhira biherere ku kazi nagira ngo ukusanze uri sinavuga ngo nikute utegereza gutegeka muhira harabaho kubahana n'ibyo hagati y'umushinga nawe n'umugabo ariko ni igihe uwo mupfasoni atabwirizwa gukora muhira kiza kimwibutsa ko ari umupfasoni
rero ni urwa karorero ko umuntu nzi yari umutegetsi ahantu mu ishyirahamwe runaka afise igiti cyo hejuru aho yategereza gutunganiriza abantu rimwe na rimwe usanga n'amategeko rimwe na rimwe usanga abantu ategereza kubakosora rimwe tuvuga nka federalo kubera usanga hari amategeko barenze akazi mugabo yashyika muhira ugasanga ashatse kubandanya amera kwa kundi nyine ni bimwe na bimwe ndavuga mu rugo ntategereza kubandanya ari deje mu rugo ategereza kuba umukenyezi umufasha kuko mwanditse nko kugutara ikintu ntacyo wagifise naheza ngo amubwire ngo jya hariya ngo zo kwishyura ejo cyangwa iki naheza ngo atange amategeko nk'uko yamyarira atanga ku kazi niho ushaka kugaruka gihe kandi ushaka gushyigikira ko cyane kuko mu rugo abakenyezi ni ukuri duhamagarirwa cyane kuba bafasha kurusha abantu bafite cya giti ntitubuze ku kazi
Twisigura ku bakunzi b'ijwi rya Amerika tumva hariho amajwi atariko arumvikana neza ariko turaza gukomeza turaba kungene kino kibazo gikemugwa Pamela urumva icyo Donavine avuga ati ko bigenda kose umuvyeyi ari muhira kugira ngo bishobore kugenda neza ategereza kumva yuko yaje kufasha yaje kunganira uriya mugabo nuvuga rero yuko abafasoni mutemeranya ko ubitegeza kugenda nkuko umutambukanye w'umukuru w'igihugu yabivuze hari ahantu mudashika muri ubwo rwego rwo kuja kuri izongo zirimo abafasoni baza kunganira ariko ntibashike kuri ubwo rwego bavuga ati dutegeza kungana urugo twese nibamwe
jewe icyo kibazo biragoye ko tucumvikanako uko jewe mfata ko ndi umuntu nkwiye ndi umuntu akwiye hama n'umuntu w'umugabo umuntu akwiye imana ntirema umuntu w'igice irema umuntu akwiye nta muntu akwiye ni umuntu agengwa n'amategeko nka yagenga uyundi muntu mu kuvuka tuvuka co kimwe dusamwa co kimwe muramba bari ndabivuga uko ndabyumva gute donc ibihimba byirondoka by'umuntu byotuma yuko umuntu umwe uca wumva yuko umwe ari munsi y'ubundi kuko ngo dufise ibihimba byirondoka bitandukanye umwe aca yumva yuko yavutse kugira azobere umukozi yundi ico je kuri je nibatwa ni ibintu bijanye no kuba nkaravanze dosiye yavumva ariko umuntu ibintu bijanye na sinanga abantu basenga kuri ati ndasenga mugabo kwera ibintu bijanye n'ibintu byo mu masengero ni nk'ugukoroniza abantu nikareka ndabibyituka gukoroniza abantu ushikaho hagira abantu bamwe bibaza ko baruta abandi barusha ubwenge akujya kera wasanga hari abantu bibaza ko aribo bashobora gutwara badatabye bashobora ni nkakunda akabiro ndaguhaye kandi umuntu akibaza ati jenda mvukana imbuto akabyumva kuko adatari byo gushika uno munsi hari abantu baba bumva umenga si abantu nk'abandi ntibangana turangana twese turi abantu hanyuma icya kabiri nacyo ndiko ndavuga urugo zizo zose abantu bagize mariage baragiye tasivie ni ukuvuga ko bagengwa n'amategeko dusubira hahandi bagengwa n'amategeko ariko rero hariho nk'ibintu dukora tutazi ingaruka zazo akarorero muzumva umuntu akubwiye ngo kandi ibyo biri mu mico ujya mwana n'ikigaba bakamwitirira nyina ariko yaba intore bakamwitirira se twe tukumva umwenganiro ni normal si pas normal umwana arigwa n'abantu bose si igikorwa cy'umumama cyo kurera umwana wenyine kuko umwana bamujyana n'umuntu w'umugabo ari babiri bategereza kumurera bose nicyo gituma ibi byo bimwe kuko turabivuga uko ibintu by'urukwegane bikaza kuruhira no kuri hehe kuri adogre yo kudatorana uko turi ntituba abantu nk'abandi kuko abagabo nibo batorana bonyine batorana kubera iki kuko aribo bumva ko ari abantu bakwiye abandi n'abantu b'imperekeza babafasha baza gukurikira inyuma gusa nta kindi bashobora gukora kandi sibyo na madamu pine yabivuze mu kanya avuga ati none ko ibyo abagabo bakora n'abagore bashobora kubikora iyo miduga barayitwara imiduga bininiya ashobora gutegeka baragira gute ni uko bataba baronkeje ubwo bushobozi bwo kubikora bakabibima imico mibibi bikazira bakumira bakaja kubaka hataragera nawe ni ukubwira wige ushize abana munani cyangwa batandatu batangwe kubera ufite imyaka cumi n'itandatu ntibazi ko bidashoboka biragoye ariko ugasanga n'umuntu w'umugabo wewe yarose umwanya wo kwitegura arenga amashuri arayaheza arondera amafaranga hanyuma agatahagarara akarondera umukobwa wubakana umukobwa ari he hageze segonderi ugasanga hari utuntu twinshi tw'urukwegane tuba dusanga twebwe tuguma turi disikimine twikumira twebwe ntiturikumira twebwe turiyumva ngo ntitungana n'abandi ariko jewe ubwo iwanje mvuga nti igihugu cyose kiba gifite amategeko yagenga naho amategeko hari igihe aba ahengamye adakwiye ugasanga hariho tw'utunenge two gukuraho ugasanga harimo utuntu dukumira abakobwa kuko twisunga imico efetivemo cyangwa dukumira abagore cyangwa abantu runaka ariko utwo tuntu kugira ngo tuveho ni uko abo bakobwa baba bashoboye kujya mu ishuri bakiga bagashikaho bashobora guhindura ibyo bintu
ariko mubwe Pamela abo bita mwemanga cyangwa abo bita abafeministe ni iki baravuga ati ibyo birashika no mu rugo ugasanga hariho aho novuga ngo ubwo uburenganzira mumva ko mufite muri mwe bwe mushaka no kurugira kuri abashinga ntahe uko baremwe bakumva umengana ubwo nabo barasubije inyuma muri ako gateka kaba ari naho hacatangura amatati kandi nibutse ko wewe wize n'ingene inkomoko y'amatati use master mu byerekeye inkomoko y'amatati n'ingene amatati ashobora gutorerwa inyishu donc bakavuga ati uko kuntu bishobora no guca rivyura amatati kuko umugabo uko yaremye yaremwe yumva umenga ari hejuru ya byose
oya oya siko yaremye yumva ari hejuru ni imico n'imigenzo yagiye ashigoho n'abantu ituma hariho abantu bibaza ko barengeye abandi ni nka kujya kera kugira dutore inyishu y'ikibazo nuko tuba twatoye effectivement inkomoko yacu haraheze igihe kinini cyane abadamu na madamu tubayavine na byose bivutse abadamu bavyara abakobwa gusa bagakumirwa bakamirirwa nabi cyane bakabirukana aho cyane bakabaharika abadamu batavyaye bakabirukana nta muntu yigeze yibaza ikibazo ngo amenye yuko ari abagabo babyara kandi kubera iki hari abantu babifata uko bagavuga ati oya ko umudamu ari wagira imbanyi niwe abyara rero niwe atazaye nagende ariko nticabuza ko umwana avutse yitirirwa umuryango wa papa wiwe naho ari umudamu abyara urumva ako kantu ako kantu ufite kuri kumva kagahinyanyura hanyuma ibyo rero bavuga nacyo ni sibyo ufata nyine biba bimeze kubera abantu baba bamenyereye abantu bamenyereye yuko abadamu n'abakenyezi batigira batamye baronswa uburenganzira bwo kuba abantu kuvugira rumwe n'abandi bataba bafise uburyo na karoro natanze ku buryo atakazi abakora yubatse afite imyaka 20 asaba na 6 nta kazi yigeze akora agaburirwa n'umugabo wiwe hanyuma iyo bishitse rero umukenyezi rero akaronka nk'ako kazi cyangwa agakosa akaronka iyindi ahandi akura amafaranga azarayije ari maca ntizagira gute utwo tuntu aba afise ashobora kwigurira ka gahuzu ko munsi ashobora kwigurira ako gatenge atarinze kugasaba hariho abantu baca bumva umenga uyu muntu bishira soni ayiyemera kuko adafuka ngo asabe kuko bamenyereye ko umuntu w'umukenyezi nk'umuntu yamara imeseji ya papa yamara ariko asaba asabiriza iyo bishyitse na akaba afite iyo afite ubwo buryo aba ari abantu baca bagira komplekisi d'inferiyorite komplekisi d'inferiyorite numva ukuntu baca barikengera muri bo bakumva ko nta muntu w'umugore yashobora kuba ari kuri urwo rwego nuko yashobora kugura inzu akumva uwo muntu arikengeye cyane hariho amakara menshi nyabona y'abantu umudamu aguze inzu bakahukana ati oya genda cyangwa imanza ugurishe iyo nzu ugahita usubirane keza hanyuma nabisomye hirya y'ejo kubyara amabyi abaye cyangwa kandi hari akantu gatoyi hariho amaka menshi kubera iyo komplekisi d'inferiyorite ibyo uko noza ngo nafeminisite se pa vure abakenyezi akaba afite amafaranga we akaba yari yayarondeje mugabo kubera ya mico yacu ugasanga ibintu byose abyitirira nde umugabo wiwe kugira ngo umugabo wiwe ngo ntagire iyo komplekisi ariko si bose babumva yuko bategerezwa kwigenza gutyo kuko ni umuntu turi muhira ntafite amategeko bijyamo ibyo bintu byo ngo mu nzu ngo haba amategeko si iby'amategeko ubara n'umuntu mukuru utada haca umwumvikano z'amategeko aza mu rugo si muri sentare nta muntu aza gutegeka uyundi ngo gira ibi gira ibi hari n'abambwiye ko umugore umugore agize amabanguramuhanda tukayobegwa yuko uwo muntu aba yubakanye n'umwana wo guhana kuko iyo esipuri yo kwibaza yuko uwo muntu ari munsi y'iwawe ni nayo ituma wumva yuko wewe atakosa ushobora gukora wowe umugabo ko amakosa yose akora umugore ugahita wumva yuko wunamuhana
Donavine navuze ko wubatse uragendana n'abubatse kandi na wewe uri mu mirimo itandukanye ngaho onye hari icyo none biza byica mu rugo by'ukuri iyo umufasoni avuga ati jewe iyo sumisiyo twayise sumisiyo ariko reka tugume twita sumisiyo iyo sumisiyo ntayo nshoboye reka ntunganye ibyo nkora bibe ari ibyo akora twese tube bamwe mu rugo nimba ndi mama abe papa hama uburenganzira tubunganye mu rugo ijana ku ijana nk'uko ku kazi nimba ndi umushefu mfite ibyo aho nshikana mu gutegeka hari icyo biza byica mu rugo gazi na vino
jyewe ndavugana n'abakenyezi batari bake bubatse ndaravuga n'abashinga ntahe nibaza ko dukwiye no gutandukanya ukuntu societe zubatse numvise Pamela ikaravuga ngo do bakumva ko umukenyezi ngo ni umukozi oya umukozi nta na gato nta bintu by'ubugaragu biba birimo ariko kandi nje nagomba kugaruka kuri iki kintu cy'uko societe y'u Burundi aussi na bibiliya kuri twebwe twiteza ry'Imana irakonfera une certaine autorité ku mugabo kuko umugabo ari wava mu nzu akajya kurondera umugore yari akamukwa ibaza ko reverse sinzi ko Pamela umufeministe reverse bazava bayiko na nyine ngo mugabo yibaza ngo kuko umugabo ari waza guka umugore akajya kumuresha akaba ari we yinitial processus nibaza ngo hariho instation autorité mpa konfera niko novuga ariko simutibage ku sosiyete yacu ari patriarcale siko sosiyete yari patriarcale hariho umugabo urabona shinji Diane urabizi ni wanyu ntibavuga ngo ni kwa mama Diane cyangwa bakavuga mama wa mu itsinda bavuga kwa Shinaka bavuga ko ari kwa Naka kubera sosiyete yacu niko yubatse rero jewe ngarutse tuje ku ijambo premier dame yavuze abantu bajya interprete nabi kuko yabizanye mu rugo avuga ko mu rugo bitazo kwigera bubiba aho umugore ari waruta umugabo ni ukuvuga iki la societe yacu irashize uko yubatse nezo si je nibaza yuko hari ukuntu dusanze tuzi ko ari covid so kuvuga ngo ni ikintu ngo baje baratwempoza kandi je nibaza ngo Diane ngarutse ku kibazo cawe sinzi ko urabye abarundi umuco wacu kumeze imigenzo yacu kimeze sinibaza ko urugo aho usanga umugore ari umugore yigenga ari umugore ndabibazwa ari umugore atumvira icyo umugabo amubwira yaba impanuro cyane atamubwira iki inama sinibaza ko urwo rugo ruramaze amaze kugira experience n'amatumanyaje menshi y'abantu ko mbyo nkora tanto si mvugana n'abantu bari muri kominote mu kibaha ntiruheza ngo rurame kubera abazanye iyindi sisiteme ntazi petetre mu yandi masosiyete iba yemewe mugabo mu Burundi idahari twebwe si uko biri rero sinzi numvise cyane ko yavuze ku by'amadini ko ari ibintu batubwira ariko jewe vraiment personnellement turetse nuko bibiliya ibi bivuga ko k'umugabo ari umutwe w'urugo je nakuze mbona bitavuna mama kuba yoraba ko agashati ka papa kagoroye ko kujya ku kazi yoraba ko bakameze neza nakuze mbona bitamuvuna nakuze mbona abikorana urukundo abikorana umunezero ngaruka kuri cya kintu cy'uko urugo muba mwahujwe n'urukundo mu rugo muba mwahujwe n'umwumvikano hama mukata mubiformali imbere y'amategeko ariko mu rugo sinibaza ko ari amategeko azi ubwambere azi urukundo n'umwumvikano rero hari urukundo n'umwumvikano ibyo bindi bidaheza bikaba ibintu byoroshye cyane ugasanga ni ibintu byoroshye gukora
none gadona nk'umujewe Diane uramunsi ndaje kugendera madamu Donavine n'umushinga ntahe wiwe ibibondo byanyu ndashitse mu rugo nshitse muri urwo rugo nkabasangaho muri kumwe n'umushinga ntahe wawe ubwo nyene inyifato yawe iranyereka ko nshitse mu rugo rw'umupfasoni yemanga ko umugabo n'umushinga ntahe batabwiza kungana kugira ngo twumve nimba hari icyo bihindura no mu maso y'abantu
ubwo gituma bivuga uko ni kubera hari ibintu jewe usanga mbazwa ubwa mbere nk'umukenyezi nk'umupfasoni nko ku bantu bafite abana b'abakobwa barabizi hariyo nk'ibintu umwana w'umukobwa akenera ugasanga yicura nyina gusumba se sinzi ko urabizi iyo umukobwa ari akura hari uko akenera yagiye muri bijya bihe ugasanga yicura nyina gusumba se ni ukuvuga yuko turonse umuntu tweze nk'umushyitsi mu rugo kubera wa mugenzo mwiza dusewe w'ikirundi rero tuwumushyitsi ntitwararika umushyitsi yazimanwe bwakiriwe kuko umushyitsi yumva aguwe neza sinanashaka kuba ari ngaho akamuganiriza nanjye nkajya kurondera utundi two kuzimana uwo mushyitsi iyo hariho ya komplementarite namwe ndavuga haraheza hakaba harmoni ntibisigura ngo umugabo ngo nawe ngo ntacyo akora oya arafite ibindi akora arafite ibindi abazwa byinshi wanasiga biba binakomeye ego mugabo harimo ikintu cyo cya komplementari akacyazamo ikintu cya harmoni cy'uko umunsi ari kakoriki wunda bari karakoriki ndavuga kucho Pamela yavuze ibisigura ngo umugabo ngindero yabana nti ntayibazwa ibambewe bayibazwa bose ariko la submission jewe nariko ndavuga nuko umugore ijya kaskese twamwe turavuga y'ubudeje ashitse mu rugo acaba umukenyezi acaba umufasoni akaba umubyeyi akitanga kujya ku mubyeyi atarinze kuraba abacyagita afite cyane cyagiti muri societe bamuhaye ndanye uko yitwa ku kazi nico nawe nashaka kugaruka
hanyuma gafame nawe nshitse mu rugo iwawe aho muri utawa ubaye ndashobora kumenya yuko nshitse mu rugo gw'umufeministe canke ntavyo menya iyo utabimbariye hakiri kare
izo nama stereotype bari mu bantu sino abantu bose uko baba babanye babana uko babishaka cyangwa uko babyumvikanye hanyuma precisma iyo umuntu avuze ngo kungana kwitina de genre ya tuvuze ngo madame et monsieur marié abangaba n'abagore bubatse tuba tuvuze abantu bose ukuvuga ko umudamu azoja kubaka ari umuntu umugabo azoza kubaka ari umuntu iyindi precision ibyo bintu bivuze kuvuga ngo umugabo ngo ava hariya akaza kongera ibyo ni za kera izo byabaye mu gihe mu kirundi kera mu kirundi nyine bubaka kera umugabo yarubaka inzu kwase hama bakaca bagenda bakamurondera umukenyezi kepfara nka niwe yabazi ndazabire fori wakira ntawe yabazi munyuma akamumenya hama gatuma akagira gute hanyuma akamuzana kuba iwabo kwase musiko bimeze ngo baja gupanga none abayamujanye he baca gupanga inzu hamwe cyane bakayigura cyane sinda ibi ibintu bino bikindagurika bitukiri muri izo onye onye abantu babiri barumvikana bakaca jewe mbere n'ibyo bintu by'amadote njene waza kumusanzu kwa mwezi kwa nabeme chengizu nimera jewe
nashuwe mera
ngoja na anagato
bara kukundi mwuzi kukundi mwuzi aliko reka sinja nila nye awaskumviza na mfuja yuko uwazi aliko yungwano ya raha au ya raka anzu kuri wewe
none erigiki yuto suke mwenye kupukirimu utakivu onye utaki hizi natu nizi uzomba majango wale kubarabuga bikatuma uyumviye ibintu ahubwo ravuga n'ibyo bigatuma ubucubwiye bavuga ati ibi ntibishoboka umuntu si inka gute umuntu amwitiranya n'inka ntabwo naho uba ngo ni gito ngo ni byiza ngo ika hariho ibintu bitari byo
donavine aho
gutiriranira
aho donavine ndatuka mukaza kumvikanira ko
icyo iyo sije ni ukuri icyo iyo sije kizi kiganiro ndeka mbaze ngeze iki twari turi ko hari gahita kuringanira ku ibitsina ukuvuga ko abantu bose kujya bavuka cyo kimwe bagenda n'amategeko angana abantu bose barangana nta muntu yibaza yuko uraje kukompeta uyu cyangwa izi wundi yaje hariho mwakwiye akenera umukompeta hama umugore nawe ntakeneye umukompeta dufate basi ko umugabo nawe ari umufasha w'umugore mugabo iyo sanse ntivugwa havuga ngo umugore ni umufasha w'umugabo nuri umugabo donc umugore ni nakamoso ajoute je sinzi ibyo mugabo umugore agiye afata ko ari umuntu akwiye umuntu akwiye anatomikimo uravye ngene ibikoze umubiri by'umugore n'ibikoze umubiri w'umugabo ni bimwe birakwiye bishobora kuba bitandukanye kuri ibi cyangwa biriya mugabo byose birahari birakwiye hanyuma iyo tuvuze kuringanira ntituko tuvuga amakupe mariage cyangwa urugo cyangwa sinzi tuba tuvuze yuko umuntu wese afise uburenganzira nk'umuntu hanyuma isizo kuma umuntu ndumva tuma dushaka guhengamira tuvuga ngo abantu ngo mu rugo ngo gukundana ngo akubure mishapo ya deje ngo yambare ngo ya madamu niko hari amategeko yindi agenga igihugu kandi umuntu yarenza hanwa iri ngo umuhenze amategeko arenga igihugu urahanwa nahamwe tasuka uri kukora ibintu bitari ibyo hanyuma iyo ukuntu abantu bakundana nimba jewe nkundana na Diane nkumva nuzu ndagutamika n'ikiyiko ivyo niyobo niyo organisation yiwawe n'uburenganzira bwawe nuko uba mwimwimereye nimba wumva uti madamu wanje jenzi wandega na ndamuhetse mu ibarabara isawe agenda umuhetse ariko ntutubishaka kubigira iniforume utubwire twese abagabo mwese nimugende muhetse abagore banyu cyangwa tuti bagore mwese nimushike mwose ibirenga abagabo banyu wowe si itegeko ibyo ni ibyanyu mu rugo iwanyu mugabo hakaca habayeho rero amategeko yo kubahiriza ni ukuvuga yuko twese turangana imbere y'amategeko ni ukuvuga yuko amategeko akugenga niyo agenga byose arayubahiriza ni icyo mbashaka ko abantu bumva kuko kenshi tubivuze cyangwa ngo twe ngo sosiyete y'ubundi turi patriarikari hari n'amafuti hari n'amafuti muri sosiyete iri patriarikari ni ukuvuga ko ni sosiyete iha agaciro umugabo kuruta umugore ariko la chance dufise turashise mugisha ko nkubu nkinge tegeko rigenga igihugu constitution hari hizo byakusoye byinshi rijya tegeko riraba ma mari akongwa bivanye n'igitsina cy'umuntu ayo nayo ni afise amatike menshi ingingo nyinshi ziba zikosora mwene ayo makosa birimo harya nuko twese tutanamenya ibintu biba byanditse birahari byanditse birakosora iyo mico iyo migenzo imwe imwe iza ikumira abantu bamwe bamwe itaragira abantu nk'abandi
yego turiko dusa nk'abegereza kudusoza kino kiganiro nibutse abakunzi b'ijuri abariko aratwumva ko ariko bumviza ijuri rya Amerika isamira na Washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda Donavine tugarutse rero kuri iki kibazo uko cifashe muri rusangi urugendo uburundi rwaciye mubwira ngo burushike aho ruri mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu na cyane cyane dufatiye mu byo kunganisha ibitsina uno munsi urashima aho igihugu kigeze mu zerekeye ukunganisha yaba umwana w'umwigeme n'umwana w'umusore yaba umupfasoni n'umushinga ntahe mu buzi butandukanye mu kibano ariho hose uburundi bugeze hehe aho ugeze urahashima
jewe intambwe tugeze ko vraiment ndayishima ndayishima kuko siko byamye bimeze mwese murabizi yuko kera siko byari bimeze kera hari ingingo batari bemerewe gukora ariko ubu barabikora nk'uko yavuze imbere y'amategeko imbere y'amategeko novuga nti twese turangana nk'uko yabivuze genda ibyonye sindabiharira koko twese turangana ariko nk'uko twame turavuga hagiyemo iby'urugo uruhande rw'urugo bitaba ibindi bintu hari umugani w'ikintu uvuga ngo ingeso y'urugo ntiyubaka urundi aba nimba barahisemo gukundana bakabigana isuku ntibose babibwira abantu bose ariko ikintu kimwe ni uko ikintu cyiza cyamara icyiza hose kera cyamara icyera hose rero jewe novuga ahanini nti ndabishima kuko ni ukuri intambwe tugezeho aho umukenyezi ashobora kugenda mu gisirikare mu gipolisi aho umukenyezi ashobora kokipa amabanga akomakomeye icyonye si ikintu vraiment twoteba ko kuko n'ibintu biboneka yego ni ibintu biboneka cyane yuko byateye imbere ni ibintu biboneka cyane yuko byahindutse bitakiri kwa kundi nyine ndanse ku cyo kamera ariko aravuga ni uko iyo umuntu umukenyezi cyangwa umushinga ntaye ahohote mbe ukwezi utiyumvira ko n'abashinga ntaye aribyo bahohoterwa mu rugo iyo umushinga ntaye cyangwa umukenyezi ahohotewe bimwe twita les violences basées sur le genre arahebye akitwara nk'umuntu uwo ari we wese yahohote akitura ubutungane bukamutunganiriza ibi sivuga ngo abantu bubakanye ngo ntihabura agashika ni wa mugani w'ikirundi uvuga ngo nta zibara zidakomana amahembe ariko iyo bimaze kurenga wa mwumvikano bimaze kurenga rwa rukundo baraheza bakitura inzego zibijejwe zikabatunganiriza ni ukuvuga rero ngo tuvuze soumission ngo niyageraho biyangara rwose ngo ntibokwitura ubutungane barabwitura bama babatunganirije icyo si ikibazo ariko siko turavuga iby'urugo je nibaza yuko ya mategeko twariko turavuga yiyapika ku muntu atake individu ariko hageze ku mubano ku bantu bubakanye hariho novuga ibindi baba bafunditse ibindi baba bumvikanye baheza bakagendera ko nariko ndakubwira ibya amaviolence hariho n'ibihazo bitandukanye ku muntu yahohoteye uwundi tusan tutfois considere ko ari abubakanye umuntu uwo ari we wese yahohoteye uwundi abashurashuza abaminere ku nguvu barahanwa donc ni ukuri umuntu bw'umuntu uburenganzira bwiwe iyo babumwace cyangwa iyo yahohotewe arahize akitura ubutungane bukamutunganiriza nuko rero mugabo kamera ntiyatubwiye ko ibyo kumukwa yabyemeye kuko yasoka atabishyigikiye
pamela warabyemeye cyangwa ntiwabyemeye
icyo ni ikiganiro gikurikira
ego kandi ndacyemeye nzogerageza mwese nongere ndabahuze ariko imbere ko nshya ngaruka kuri pamela nkamaza nawe ahageza kubona urwo rugendo urundi burimwo mu byerekeye kunganisha ibitsina bitandukanye Donavine mbega nk'ubu uri kurarira abana bawe ubarira umvisha ko nabo nibashika mu bugo bizogenda gutyo nimba ariko bigenda ntibishora kugongana no mu mutwe w'umwana akavuga ati nimba mama mbariye gutya anyereka gutya reka nitinye gato no mu mirimo itandukanye ko ndumva yuko hariho aho narashika nk'umwana w'umwigeme
kuko umwana
w'umwigeme
arashoboye n'ibintu bakura babona mu matereviziyo barabona ko hari abasoda byari wanje akunda kumbwira ngo basoda baba mama umva barabona yuko umwana w'umwigeme ashoboye barabona ko atakumiriwe gukora mu nzego zose hari abaminisitiri b'abakenyezi turazi mbere nuvuganye mu n'abanyagihugu harimo abakenyezi donc sinibaza yuko umwana wanje urabiye no kuri twebwe nyine ubwacu turi ngaha dukuze ababyeyi bacu ntibigeze batubwira ngo kunuku twarabira akarorero keza ku babyeyi hamugasanga nuko natwe twakiriye ya mico myiza niko imico fete n'imigenzo yitransmeta nuko natwe twagiye turabyakira ariko ahanini ni ukubwira nti umwana wanje ndamwankuraja gushika kure hashoboka ibishobotse azoje yige n'ibyo ntashoboye kwiga akore n'ibyo ntashoboye gukora hariho ataje y'icyongereza ivuga ngo the sky is the limit nta namwe yemerewe kuzogarukira adashike kure hashoboka kuko iterambere rirashoboka ry'umwigeme tuko ry'umuhungu nta namwe yemerewe
hanyuma ngarutse ntibijanye cyane n'ibyo twarimo mugabo ko twarinze twinjira mu ngo reka tubigere ko iyo submission yaje ikuraho wa mugani wa niko zubakwa canke iyo umaze kuba muri urwo rwego rw'abapasoni bavuga ati jewe mu rugo n'abadeje n'abaministre n'aba itsegera china mashinga mateka canke iki nshitse mu rugo ntegeza kumenya ko umugabo hari aho we ashika je ntashika iyo submission uvuga yajikuraho kakaganika niko zubakwa canke abavyumva gutyo onye uyo mugani namwe bwe ntukiba kuko no mugani wabayeho kuva kera mu Burundi
uyo mugani je ndibaza yuko kenshi mu migenzo y'ikirundi bakoresha ukutari ko kuko hari igihe washa nk'umukenyezi yaba ngukutse mugabo akaca bamucira uwo mugani mugabo ibihe byarahindutse agateka kazi na muntu karateye imbere hari amategeko umuntu wese hose yaba umukenyezi cyangwa uwundi arasengeza mbere yo gutunganya agahanwa rero jewe uwo mugani wa niko zubakwa n'ibibazo cyane ko bawukoresha ukutariko nayo ubundi ibintu byiza biri mu rugo ni byinshi kandi twoha abana bacu ni byinshi ushyitse mu rugo ukamenya ko uri nyina w'abana uri wa mukenyezi jewe sinigera mvuga nti indero y'ikirundi yo kuziko ni mbi ni indero nziza cyane yari indero nziza cyane yafasha abana barabakira imigani bakabereka uko umusosiyete imeze ukuntu bakwiye kwitwara rero ngarutse ku cyo wari wavuze umukenyezi ende fandama y'igiti cyane ubutegetsi aba yahawe n'igihugu ashyitse mu rugo akwiye kumenya ko ari umukenyezi ya kasikete yari afise akayisiga ku biro hama akaba nyina w'amana akaba wa mubyeyi atanga urukundo akaba wa mubyeyi atanga afite
Pamela nawe akabazi ni ka kandi nyine nabaza Donavine wewe aho Burundi bushitse mu byo kubahiriza ukungana hagati y'abafasi n'abashingana hahe hagati y'umwana w'umwigeme n'umwana w'umusore musaza wiwe aho Burundi bugeze ntambwe bushitse ko uhabona gute urahashima nimbuhashima icushima n'igiki nimbutahashima ikikwiye gukosorwa n'igiki
ico nemera nuko turafise amategeko kandi burya igushingwa n'amategeko turafise amategeko menshi cyane meza tukagira n'ayandi yuzuye mutunenge ku bijyanye n'iby'abakenyezi ariko rero ikibazo aho kihagaze no kuri ayo dufise usanga abakenyezi tutayazi usanga atabyo batubwiye usanga iyo informasiyo atari dufise usanga tutazi uburenganzira dufise nyine bungana nk'ubu narabonye ahantu muri constitution handika yuko abana bavuga ku barundi no ku barundikazi bafise uburenganzira rumwe bwizwa rigenga ubwenegihugu ubajije uzosanga abarundikazi benshi nyinshi atabyo bazi kubera ntibaba bafise aho bakura iyo informasiyo ariko ubundi turafite intambwe turiko turatera no kuba twaronse 30% ni intambwe mugabo niho gutera ipayi imwe wimirije gutera amapanki 2000 ariko ni ntambwe wa white ikibi no gutambira wahagaze ikiza no gutera ntambwe ukavaza binye bavuga ngo bukebuke bushikana bushikana Don't you go to Muguru? Aba benshi rero bibitahura ugasanga bumva ngo gusumisha sumisha ugasanga no mwisindira sumisha kuba mu misi tangwa ya gushikira nibyo bigishe urukundo kandi muri bibiri abavuga ngo igizwa rikuru ni iki ni urukundo ama ngo mukunda abagore banyu nko kujya yeje yakunze aba isenge akagine nura apana kuri hagarara akayigura abagore rero bisumeta kuri ubwo rukundo rw'umuntu ashobora kubigura bisumeta kuri umuntu abahongera ku mutwe abakubita ngo ntacyo ukawuka ngo niko bimeze vraiment ngo ni kumwubaha yaba ari imbonerwa yaba ari mu bandi yaba ari umusambanyi yaba ari umuki ngo ya vraiment ngo ngo cabugufi vraiment ngo cabugufi ngo bizohera ngo ihangane bizokugira bihera bihera
bihera ntabwo kiriyemo unamaze kuwa gukubita unamaze kuwa kujya umutima wa rukundo ntirubara ugihari reka tuvuga bimwe unamaze kuwa gukubita amaze kuwa guhohotera nta rukundo ruba rukirimwe urukundo
ariko rero ni kuza murigisha mwebwe muhagarira ku by'umwisengero ko umuntu yisumeta ku rukundo ntiyisumeta ku muntu ariko amukorera iki kuko abakenyezi benshi nicyo nazo bamenye mugabo ukara agaciro sinari mu byo mu isengero kuruhande rw'iwanje n'ukuri genda mu mategeko nkaguma mvuga nti turafite intambwe tugeze ko turafise urugero tugeze ko uhageze yuko tushimangira kugira ngo dutere iyindi ntambwe rero dutere iyindi ntambwe kuko abakenyezi turi benshi mu Burundi turenga 50% b'abarundi bose turi amamiliyoni y'abarundi kazi ni ukuvuga turi nk'igice cy'igihugu cy'abagore
none gapame wowe rero aho Burundi bugeze no saha urahahimba urahajyohererewe canke aracari intambwe nyinshi zo gutera muri cyo gisata
atari intambwe kuko wabona nk'umukenyezi w'umwirimizi w'uguru umwaka wose uhera aja kurima ava kurima abyara ateka amesa bakimbura umutama wiwe agaca amubwira ngo reka ndagusororere igitambaro cyo mu mutwe tanga tiri kanda kutari la kayeri kanda liwa zio siya yikoza urazi bari utu nutuwa tukuye kuza tuzatulaza mkono 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 tuzobi shikako na amge ila hali ya rawa yenda ye mira hariko hariko vyo sutra shikako
hariko
hari mungu saka
lego madame Donavine Kwizera watugi hande hatata wana marambale ati ndawonu musoda akavgati ama mama baba soda nyiki aka mwotera ingoni migyango aka mwotera kiwa nakaya mwotera batege tuwe hejuru kugira ngo uko kunganisha ibitsina ukunganisha umwana w'umwigeme n'umwana w'umukobwa bihabe ariko vyubaka ikibano vyubaka kazoza kejo kabana babigeme n'abahungu kugira ngo twerekeze mu Burundi buzira kuzokumira igitsina kanaka na kana
kera kamuntu terahani nino gatera abavyeyi kuko hajya byose byose bifite novuga ngo la base cyane imiti mu miryango pamwe karavuga amategeko amategeko arashobora kuba hari ariko mu miryango igihe ababyeyi batari sensibilize batari konsya yuko abana bose bangana imbere y'amategeko ntibiheza ngo bihinduke ababyeyi rero nubahimiriza kwama batera intege abana babo b'abakobwa cyo kimwe n'abahungu biga amashuri bakaminuza bakiga bisata bavuga yuko abana b'abakobwa biga ejo bundi twarabonye umukenyezi w'umusirikare ari muri bamwe bakoroka bava mu ndege kirya ni ikintu kiza cyane n'abandi bana b'abakobwa ariko kandi ejo mvumenge rwose rifite ifatiro mu miryango b'ababyeyi babasansibirize abaye sensibilize kuri rya autonomisation no kuri kurya amatemeri bose baba barikora barabitwara mu ngo bakangiza kutashikaza naho bakorera nabo batwaye ukacusanga tashitse ubusa je wa nina kama ndagatera abafyeyi ko himiriza abana babo babakoka cyane cyane ko nibo bamye bakumirwa ariko n'abana b'abahungu nabo igihe bafite kwicukira iterambere sizi ko bakurikiranye amajambo yavuzwe muri kijya hundo mu fashion group ahimiriza ababyeyi kurungika abana babakoga mu mashuri y'imyuga kuko apa kubera ni gisata kitamye gihurumbirwa n'abana b'abakobwa mu mashuri y'imyuga tukabona abakobwa bandikanisha tukabona abakobwa bamenyeye data tukabona abakobwa bashoboye gukora imyuga haba bagaheza bakaja hamwe mu maasosiasio cyangwa amakoperative bakiteza imbere bagateza imbere n'abandi bana b'abakobwa ahanini nako kamugendera ababyeyi murakoze.
Hanyuma inzego nazo kukurumva hariho ubwo buzima bw'ababyeyi ariko n'igihugu nibaza ngo byaca amategeko canke byaca mu bundi buryo bwose hari ico bategereza kugira dushike kuri ivyo uvuze inzego nazo zitandukanye
inzego zitandukanye nuko je akono zitera hanini gufasha kugira ngo abo bana b'abakobwa nabo nyene baronke ikibanza n'urwakarorero nko ku mashuri ibyo nk'inyigisho nubwa inyigisho zo guhimiza abana b'abakobwa kubereka utorogisaso cyangwa ipfuki bigenda bigatuma abana b'abakobwa baguma ku ishuri bakakumvisha akamaro kuko abakobwa bateye imbere n'igihugu gitera imbere je nibaza yuko izo nyigisho zikwiriye hose mu nzego zose umwana w'urubyiruko ugakwira hose biraheza bigafasha ngo ntibibe mu ngo gusa ariko no mu nzego zo hejuru ugasanga nabo nyine barabyumva je nibaza ngo iterambere ry'umukenyezi cyangwa iterambere ry'umukobwa riraheza rigatuma ko n'iterambere ry'igihugu riheza rikaba ryiza. Murakoze.
Pamela Mubeza akamu kanyuma utera yaba abapfasoni bagenzi bawe ngo n'imiryango abakiri bato urwaruka igihugu cy'u Burundi zyaca amategeko canke zyaca mu bundi buryo butandukanye kugira ngo twerekeze kuri bwa Burundi bavuga ati haracari hagahaze ariko nifuza ko vyogenda gutya.
Ene baza ko abantu bategereza gutaha abantu bategereza gutahura yuko urabona kete iyo tuvuze kubungana bumva ko abakobwa bagira babarengere abakenyezi bagira babarengere ariko aha mugasanga nk'iyo abakobwa bagize nk'ibibazo nk'ibyo gufatwa ku ngufu kugira gute guhohoterwa cyane n'ibindi bishobora gushika mu buzima nta ruhara rw'abagabo ubona zose bigaruka ku bagore mama wiwe abakobwa bigenje nabi bambaye impuzu ngufi bagize gute ku bwanje mvuga ni hari uruhara rw'abantu batatu donc rw'imigwi itatu ababyeyi wabigisha hamwe n'inzego rw'administration gute ni ukuvuga yuko ababyeyi bumvisha abana babo ko bangana cyane cyambere mugabo ndasi ninakwigisha ninabigisha je ko bangana bagaca bajya ku ishuri bagaca babereka ko batangana umva ntashonzo banakoze kuva bageze ku ishuri abigisha nibo abantu bagumana abana mwanya munini baba bakwiye nabo kuba bafite inyigisho zikwiye zo kumva kuraba abana bakamenya ko bagakingira abana bakagira amastrategi yo gukingira abana b'abakobwa apana kurondera kubahana kuko kenshi usanga amategeko arondera guhasha abakobwa iyo umukobwa agize ikibazo baca bashaka guhasha baguhashirizamo gutsindayo donc iyo agize ikibazo bagaca batsindayo ahubwo nko kumukingira gushyiraho amategeko amuproteja naho rero inzego zishya zitangura zigirira intervention nazo akaja amategeko akingira abana b'abakobwa amategeko atuma umwana w'umukobwa agiye ku ishuri abazi neza ko akingiwe ataka ibazo azapfugira niyaza gufatwa ku nguvu ntaba ari wacapfana ubumaramare atayerera kandi yafashe ufunguvu atari ibyo yari yirondereye we yari yigiriye ku ishuri niyafatwa n'umwigisha gutyo gutyo harakenewe yuko abantu b'abagabo bahaguruka nabo bakerekana uruhara bafise kugira ngo bakingire abana b'abakobwa mu rundi bw'ejo kuko n'abantu kantunganya utunganya ubuntu n'amategeko n'imbere y'imana washaka
ego nuko nshuti bakunze ibijwi rya Amerika isamera na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaba inongaha duce dusozereye ikiganiro muri sanga cuno munsi ikiganiro nateguye nongera nshikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza nirinda no kurinda ikiza ca virusi ya corona nishimiye cyane gose Pamela Muweza umufasa naharanira gateka kazi na muntu natane cyane kabakenyezi nabigeme Pamela nubundi utsakuye mangu udahigaminga udahigamanga kuri umu feministe twavugana uri ngaho hakujya mu gisagara cha Ottawa muri Canada ejo ijwi rya Amerika n'iyongera kukwitura kugira ngo dusangire ibiyago bitandukanye zo twitabe nkuko wabikoze no munsi
yego cyane nzobita bamwa kudusana kudutumira ego no undi munsi mufite ikiganiro tuzobita
ego ndashimira kandi cyane madame Donavine Kwizera twavugana ari mu gisagara c'ubutunzi ibujumbura mu Burundi uretse ko ari umufasoni akaba umubyeyi ni kandi umukirisu avuga ko ahagarara kuri ubwo bukirisu bwiwe mu kubaka urugo no guhimiriza abandi kugubaka neza Donavine Kwizera ejo ijwi rya Amerika rigasura kukwitura na wewe uzo kwitabe nkuko wabigize no munsi
Iko cyane Diane mbe kwitaba murakoze namwe kuba mwadutumiye
Eh eh gabandi dusimira nimwe bwe ncuti bakunze mariko mutwumva muherere rya nino haba twumva biciye kuri Facebook haba twumva biciye kuri YouTube yacu canke kuri wezi 3 akaburungu radio VOA akaburungu com ndashimira abo dukorana batandukanye bamfashije gushira hamwe kino kiganiro Diane nahazwe ndabikibanure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose naho gutaha